kuva ku itariki ya kane ho nyene gushika kuri ya gatandatu abantu 40 bamaze gupimwa mu gira wa COVID-19 mu Burundi bose banduriye hagati mu gihugu bakamenyekanye inyuma yaho 10 muri bo bagiriye kwipimisha bagomba gufata ingendo nkuko byemezwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu itangazo bwasohoye abantu ye bose baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu nkengera zawo mu bibanza bihuryamwe abantu benshi umushikanganje w'amagara y'abantu utazandika ku mana yasavye kwingingo zo kwirinda ikwiragizwa rya coronavirus zubahirizwa kwa domo maze usazo zubahiriza gatangishwe hadabu hadatizwe inyuma ubukurikiranwa mu tungane ari mu gihe yasoma iryo tangazo mu biro by'Bujumbura
byibanza navyo ni ibi bikurikira ubunwero ubari uburiro ibibuga by'inkino ibitoro by'amabisi amasoko amashure amavuriro amasengero ibiro vya leta canke ivyo bikorewe twabo eka mbere naho hantu hose hahurira abantu benshi gushikira nganji gusavye bushimitse abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishikwa mu ngiro kizingingo mu gihugu cyose guhera igenekezo rya ndwi nzero 2021 isabwe kandi ko wowe yoca kuri nizingingo yotangishwa ihadabu hakurikije amategeko kandi akayitangirishwa n'ababijejwe bibaye ngombwa agakurikiranwa mu butungane
nayo igitegereye ici hadabu izotangishwa bene bibanza canke abajejwe bibanza bihuriramo abantu benshi itavuzwe uko ingana yadotangishwa amahoteli yakiri ingenzi ziva hanze akarenga ku masezerano yo yarazwi imiliyoni 2 z'amarundi hejuru y'ugushobora nayo nyene gushengezwa imbere y'intahe
amahoteli yose asanzwe akorana n'ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi yasinye urwandiko twita accès d'engagement kuri abo bose rero barurenga ko bisabwa yuko abaserukira leta n'ayo masezerano ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi bashyira mu ngiro ibihano birimo amande agera ku miliyoni 2 hamwe no gukurikirana n'ubutungane bateza kumenya yuko abantu baje muri karantene batatezwa kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe mu hotel bataje hamwe n'abantu baje kwivuna umusasi muri iyo hoteli ibyo biranditse neza mu masezerano bo nyine basinye dusaba rero yuko inzego zibijejwe zoyashyira mu ngiro
ikibazo cya COVID-19 no kuyifata minenerwe umukuru w'igihugu yari yagarutse ko mu mpera z'umwaka Evariste Ndayishimiye yagabishije cyane abakozi ba leta
kuguruye imbibe tuzi neza ko tuzozirira mubuga tusanga indongozi mabijejwe aratorokesheje umuntu aramutorokesheje biramara maji nico gituma navuze yuko ubu je wo nzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduzi we wadutwe nambe wadutwe date gushika dushikire kwa yizanye uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga uburundi none umuntu akofatana imiti y'uburozi aje kuroga barundi ntiyohano azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwamukingiye ikibaba tuzofata ko ari we yaroze kuko ni nk'uko woreka umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica barundi icyo kintu kirateye isoni kiramara amazi kubona umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona uwundi nawe ngo mpa ibihumbi 100 shahu nkwereke witishirizemo wigire kada aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa ku bihumbi 100 ahubwo hariho numvise ngo bahaye igiture cy'ibihumbi 5
muganga ariko umwana yavuze ko ahanini wabandura babaje bava mu bihugu byo hanze bakinjirira ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura canke bagaca mu Kinywabi ariko yanemeje ko ubu abarundi muri rusange basubiye kwijajara
biragaragara yuko habaye kwimenyera kudehukirwa kuri twese novuga kubakuze kuri bato kubize n'abatize twikubita gashi kuko iyo zijya ngingo zo gutaramukanya zo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune twirinda kugwana mu nda no kuramukanya tuba twarabigumijeho kujya twari tubizi imbere hamwe twabona abagwayi babiri aba bose ntibari kwandura byumvikana yuko umuntu umwe ashobora gutura igihugu cyose muramaze kubona mu bukwe mu mamariyaje mu mamanza mu masengero abantu bose umenga ntacigeze
ingenzi zinjira ku butaka bw'u Burundi zibwirizwa kuba zifite ibipimo bya COVID-19 bitarenze amasaha 72 ariko kubaturuka mu bihugu bibanye na cyane cyane mu Rwanda hashobora gufatwa n'izindi ngingo nk'uko bisigurwa na Minisitiri Kumana
icyo tumaze kubona ni uko nk'abava mu bihugu duhana imbibe umuntu avuye mu Rwanda aje na Rwanda aza mu minota 25 abashitse ushobora gusanga rero upimye utabona umugera mugabo mu minsi 3 ugasanga yaje yanduye mugabo agishyira kuri aeroporona atamugera afite ibyo rero byose tuzabikora aho kugira ngo turabe inkingo zofatwa
kuva umuntu wa mbere yasize umugera wa COVID-19 amenyekanye mu Burundi mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize abantu 884 nibo leta itangaza ko bawanduye 773 bakaba barakize babiri urabahitana mu 199 bakiri ku musego eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.